Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turabaramukije shuti dutanguranye ibiganiro byo muri iki gitondo ku munsi wa gatanu itariki 21 z'ukwezi k'umunani umwaka w'2015. Kuri mikro muri iki gitondo muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
It is to make sure that the knowledge of what happened here is passed to the current generation and to the our children's generation.
Aragira ati n'ukwizera neza niba ubumenyi ku byabaye bugera ku rungano rw'ubu ndetse n'uruzavuka.
Uwo ni ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda ku mfashanyo y'amadolari 87,000,000 agenewe umugwi ujejwe kurwanya ihonyabwoko. Iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayagaruka ko mu kanya. Mara imbere yaho reka dutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tubwiye gushikirizwa na mugenzi wacu Alois Bigirimana. Waramutse neza Alois, utubwire amakuru avugwa muri iki gihe.
Waramutse Fideli. Mu gihugu cya Misiri, umugwi ukorana na Eta Islamike wigambye ko ari wo wagavye igitero cya bombe hanze y'inzu ya Leta irinzwe cyane i Cairo kuri uyu wa kane mu gitondo. Icyo gitero cy'abagwanyi cyakomerekeyemo abantu baharugwa muri mirongo. Abategetsi bo mu karere bavuga ko abapolisi bashika batandatu bari muri abo bakomerekejwe n'icyo gisasu cya rutura. Igisasu cyasambuye igice kinini cy'inzu za Leta kandi kikamenagura amadirisha y'amazu yegeranye mu gice cya Shubra. Ababyiboneye bavuga ko bateze amabombe mu mamodoka hanze y'inzu ya Leta imbere yo guhunga bakoresheje iyindi modoka. Umumenyeshamakuru wo mu gihugu cya Sudani yo mu bumanuko Peter Moi yishwe arashwe iminsi itatu inyuma y'aho Perezida Salva Kiir agabishije kwica abamenyeshamakuru mu majambo yiwe avuga ko bagwanya Leta. Abantu bitwaje ibigwanisho batamenyekanye nibo bishe Peter Moi w'ikinyamakuru The New Nation ku muhingamo wo ku munsi wa gatatu hafi y'ibiro by'ico kinyamakuru ku mugwa mukuru wa Sudani yo mu manuko Juba. Ku munsi w'Imana, Perezida wa Sudani yo mu manuko Salva Kiir yabwiye abamenyeshamakuru ku mugwa mukuru Juba ko uwariwe wese mu bamenyeshamakuru atazi ko Sudani yo mu manuko yishe abanyagihugu ngo bazovyerekwa umunsi uri izina ngo ubwigenge bwo gutangaza amakuru ntibivuze kugwanya Leta. Ishyirahamwe rijejwe gukingira abamenyeshamakuru ryasavye Perezida Kiir gusubira ku byo yatangaje. Igihugu cya Kamerune cyashize hamwe abasirikare 500 bo mu ngabo zazobereye mu kugwanira mu mazi mu kiyaga Chade bo guhagarika ibitero vyiyongera vy'umugwi w'iterabwoba wa Boko Haram. Umukuru wabo basirikare bazobereye mu kugwanira mu mazi Admiral Mendua Jean avuga ko abagwanyi ba Boko Haram bashobora gukoresha ikiyaga Chade n'inkombe zacyo mu gutegura ibitero ku bihugu vyo mu karere inyuma y'uko uwo mugwi wa Boko Haram wirukanywe n'abasirikare ba Nigeria bakawirukana mu ishyamba aho wari winyegeje. Ibitero vy'uwo mugwi vyatumye abantu bangana imiliyoni 2 batizabu bihitana kandi abantu bashika ku 20,000 bo mu bihugu vya Nigeria, Kamerune, Chade na Niger. Hano muri Amerika, Perezida Jimmy Carter yahoze atwara Leta Zunze Ubumwe za Amerika amenyesha ko agwaye kanseri kandi ko iyo kanseri yamaze gukwiragira mu bice bitandukanye byo mu bwonko. Ivyo Perezida Jimmy Carter yabimenyesheje mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru mu kigo citiriwe izina ryiwe ci Atlanta. Muganga Len Lichtenfeld icegera cy'urongoye ibiro by'ishyirahamwe ryishinze kugwanya indwara ya kanseri American Cancer Society yamenyesheje ko ubwo bwoko bwa kanseri Jimmy Carter agwaye butari bumenyerewe. Muganga Len Lichtenfeld amenyesha kandi ko naho Perezida Carter yimirije gukwiza imyaka 91 y'amavuko muri uku kwezi kwa cumi abonekana ko agifise inkomezi n'ubwenge bukwiye, ibyo bigatanga icyizere ko hari ibyizigiro ko ashobora gukira. Leta ya Thailande iriko irasaba cha gipolisi cha Interpol mpuzamakungu ngo kifashe kurondera bike kwa muri cha gitero cha bombe chabera mu gisagara cha Bangkok kuri wa mbere uheze. Umuvugizi w'igipolisi cha Thailande amenyesha ko ico gitero categuwe n'abantu bashika 10 barimwo n'abanyamahanga. Gushika ubu leta ya Thailande ntiremeza ko ico gitero gifitanye isano n'iterabwoba mpuzamakungu. Leta ya Thailande hirya y'ejo kwa gatatu yarasohoye umutahe wo guhagarika umugabo w'umunyamahanga bibaza ko ariwe yateguye ico gitero cyo ku munsi wa mbere uheze. Mu gihugu cha Macedonia ku mugabane wa Buraya cyatangaje jo kwa kane ko gishizeho amategeko nk'ay'igihugu kiri mu ntambara kandi ko kigiye kurungika abasirikare kuri bibe ico gihugu gihana n'Ubugiriki bo kuzibira impunzi zabambukira zinjira mu gihugu zitagira ibyangombwa. Abantu baharugwa hagati y'ibihumbi bibiri nibo bavugwa ko binjira ku munsi mu gihugu cha Macedonia baciye mu Bugiriki bigatuma ubutunzi atako bwari bwifashe muri ico gihugu cha Macedonia buhuhuka. Umuvugizi w'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu Ivo Kotevski yamenyesheje ko gushira abasirikare ku mbibe ari wo muti nyawo kuri abo bambukira kandi no ku banyagihugu ba Macedonia. Ati kandi bizoca bituma abarondera ubuhungiro baca mu nzira zitekanijwe n'amategeko. Sekretari jeje kwivuna abansi muri leta ya Amerika Ash Carter yamenyesheje kuri wa kane ko igihugu cya Turukiya gikwiye gushira ingufu mu kurwanya umuhari wa Boko Haram.
Uhejeje kudushikiriza turasubira mu kanya rero. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC ni umwanya w'amakuru iyo mu karere. Uhere mu Rwanda aho ejo ku munsi wa kane ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda yahaye urwanda ifashanyo y'amadolari 187 arenga miliyoni 63 z'amafaranga y'u Rwanda. Amafaranga azokora mu bikorwa byo kubungabunga imibiri n'ibimenyetso by'icibutso cy'ihonyabwoko ryakorewe abatutsi cya Nyamata mu Bugesera. Ibindi kuri inkuru turabishyikirizwa na Eric Bagiriwubusa.
Iyo nkunga ya ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika y'amadolari 187 asaga miliyoni 63 z'amafaranga y'u Rwanda, ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda ivuga ko yayageneye komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide mu rwego rwo gusigasira imibiri n'ibimenyetso bya genocide by'urwibutso rwa Nyamata mu Bugesera mu buryo bwa gihanga. Madame America Bax Ruggles, ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda akimara guhabwa ubuhamya ku mateka ya Nyamata n'umwe mu baharokokeye, yagaragaje akababaro. Avuga ko bikwiye ko genocide itazasubira ukundi binyuze mu gusigasira ibimenyetso byayo no kwigisha byimbitse urungano rw'ejo hazaza.
It is to make sure that the knowledge of what happened here is passed to the current generation and to the our children's generation.
Aragira ati, n'ukwizera neza niba ubumenyi ku byabaye bugera ku rungano rw'ubu ndetse n'uruzavuka. Twavuga ngo isomo rya genocide ntirigomba kwibagirana ukundi. Tugomba gufatanya mu gusigasira urwibutso ndetse n'ibindi bice ku isi, ariko cyane hano mu Rwanda. Tukizera ko genocide itazasubira ukundi, ko ibimenyetso byasigasiwe neza, ko genocide itasubira ukundi. Ariko nanone uburezi ni ngombwa. Twamaganye genocide ukundi. Turishimye cyane kubatangariza inkunga ya ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika y'amadolari 187 angana na miliyoni 63.5 z'amafaranga y'u Rwanda mu gusigasira umuco. Ni inkunga izigisha inzobere z'u Rwanda kandi zafasha gusigasira ibindi bimenyetso by'ingenzi ku mateka biri hano ndetse n'ibindi bimenyetso ku byabaye hano birimo n'inyandiko. Bwana Jean Damascene Bizimana ukuriye CNRG Komisiyo y'Igihugu ishinzwe kurwanya genocide yasobanuriye ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda Madame Ruggles ko amateka ya Bugesera yihariye kuko ngo abatutsi na mbere ya genocide bamye batuzwe ku ngufu mu mashyamba ngo bicwe na malaria ndetse n'isazi izwi nka tsetse mu myaka ya za 1954. Ibyo ubwabyo ngo ni icyaha cya genocide. Bizimana yashimye igikorwa cy'ubufatanye bwa ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda cyo kuguma gusigasira imibiri n'ibindi bimenyetso bya genocide, asaba ko bishobotse inkunga nk'iyi yakomereza ku zindi nzibutso.
Teka ya Nyamata mbabwiye mu magambo make cyane magufi ateye kimwe nayo kurwibutso rwanya Ntarama ruri mu birometero bigera kuri 5 uvuye hano. Niba ubushobozi bwanyu bubibemereye twabasabaga ko igikorwa igihugu cyanyu kigiye kudufashamo hano ku rwibutso rwa Nyamata mwazana gikomereza no ku rwibutso rwa Ntarama kuko amateka kuri izi nzibutso zombi afitanye isano ya hafi.
Uhagarariye komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide mu Rwanda yanasabye ko ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda yabakorera ubuvugizi butajegajega ngo kuri ku mateka ya genocide yakorewe abatutsi n'imiterere yayo bimenyekana uko biteye.
Birakenewe ko mu bihugu by'amahanga hashyirwaho itegeko rihana ipfobya n'ihakana rya genocide yakorewe abatutsi kimwe n'izindi genocide zose zemewe n'umuryango w'abibumbye. Natanga urugero ku byemezo byafashwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa Arusha aho rwemeje mu manza zose rwaciye kuva muri 1998 ko genocide yakorewe abatutsi yateguwe ndetse igashyirwa mu bikorwa n'ubutegetsi. Inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe amahoro ku isi nayo mu cyemezo yafashe mu kwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2014 wasabye ibihugu byose gushyiraho itegeko rihana ipfobya n'ihakana rya genocide. Turasaba ubuvugizi kugira ngo uwo mwanzuro w'inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe amahoro ku isi ushobore gushyirwa mu bikorwa ibihugu byinshi byo ku isi bitore iryo tegeko rihana abo bantu. Turabasaba kandi ko ubwo buvugizi bwakomeza kugira ngo abagize uruhare mu kwica abatutsi nk'ibimwiboneye hano Nyamata bagahungira mu mahanga bashobore gushyikirizwa ubutabera. Ndavuga bahungiye mu mahanga kuko ari benshi bakoze aya mahano bari mu bihugu by'i Burayi na Amerika.
Nyuma y'inkunga yatanzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku gusigasira ibimenyetso byose kuri genocide yakorewe abatutsi, biteganijwe ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika izohereza impuguke zizigisha abakozi ba CNRG uburyo bwa gihanga buramba bwo kubika ibimenyetso kuri genocide. N'ubumenyi komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide ivuga ko buzayifasha no gusigasira izindi nzibutso hirya no hino mu gihugu. Urwibutso rwa genocide rwa Nyamata rushyinguyemo inzirakarengane za genocide zisaga 1,045. Igikorwa nk'iki ku gusigasira amateka Leta Zunze Ubumwe za Amerika igiteramo inkunga ahantu hasaga ijana ku isi hose. Ariko bagira ubusa, Ijwi rya Amerika, Inyamata mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Mu Rwanda kandi abanyagihugu begereye imbibe z'igisagara cya Nyamata baratakambira Leta ngo ibagabanirize igiciro cy'ikodeshwa ry'ubutaka bishyuzwa n'ikigo cy'amatagisi n'amakori. Bavuga ko amafaranga basabwa uko umwaka utashe ataho bayakura. Ku ruhande rw'ikigo cy'amatagisi n'amakori, abayobozi bemeza ko atamatongo ategerezwa kuba mu gisagara ku banyagihugu bategerezwa kwishyura amafaranga bakwa mu gihe cyose badasonewe nk'abakene. Inkuru ya Asumta Kaboyi.
Hagiye gushira imyaka itatu abaturage bishyurira ubukode bw'ibibanza byabo. Igiciro umuturage asabwa kigenwa n'inama njyanama ya buri murenge, bigatandukanywa n'aho ubutaka buherereye. Ubutaka bwo mu cyaro buhingwamo nta faranga bwishyura, ariko abatuye mu mujyi cyangwa mu nkengero zawo bishyura ubutaka bwabo. Mu murenge wa Nyamata mu karere ka Bugesera, abaturage baturiye inkengero z'umujyi bavuze ko bako amafaranga 35 kuri metero karimwe. Ku ruhande rw'aba baturage babwiye Ijwi rya Amerika ko usibye kuba baturanye n'umujyi ariko ubuzima bwabo butigeze buhinduka, bagitunzwe no guhinga.
Hari ikibazo gikomeye cyane cy'ubutaka, gusorera ubutaka. Umuturage yemba afite isambu nk'ay'igitare eshatu, yari iri mu buhinzi, yari isanzwe iri mu buhinzi. Umuturage ukaza ukandikaho ku cyangombwa cy'ubutaka ko iyo sambu izasorerwa 1,800. Nk'icyo twibaza, uwo muturage 1,800 ntaho azabikura ngo ayisorere. Gusorera ubutaka bimaze imyaka itatu ntarasora. Nimba ari 1,800 ni ugukuba gatatu, bimaze kugera muri 2,200,000. Abaturage aho bahagaze ubu we avuga ko Leta nishaka izaza ikayitwara kuko ayo mafaranga ntaho yayakura.
Hari aho nasoze 580,000. Nasoze miliyoni 1,080,000. Turi mu nkengero z'umujyi, bavuga ko bari mu nkengero z'umujyi bagomba gusora kuko nta guhinga guhari ni ugutura. Nagurishije aho nshoboye kugira ngo nsorere Leta.
Aba baturage bo mu murenge wa Nyamata babwiye Ijwi rya Amerika ko amafaranga bakwa usibye kuyabona mu mpapuro batarigera bayatunga, bagasaba Leta ko yaborohereza.
Bakwiriye kugabanya bakagereranya abaturage babo imitungo bafite bakareba ubushobozi.
Ariko iyo misoro yarengeje cyane ku buryo bukabije cyane. Unimeshi ni menshi cyane. Uretse natwe abaturage bo hasi n'aba bakomeye bo hejuru irabananiye. Kugira ngo umuntu arahinga, urabona izuba ryo mu Bugesera, kugira ngo uzahinge ubone umusaruro wasarura ukuna usore, biragoye.
Ikibazo gihari cyo kujya mu cyaro. Tuzajya mu cyaro isambu tuyisigenda. Iyo ugiye kugurisha n'umuntu uvuye i Kigali, mujyana ku biro by'ubutaka mukareba ibirarane ufitemo. Azasanga mfite hegitari eshatu maze kugeramo 2,200,000. Ayo mafaranga azayakuraho, azaba agiye kumpa angahe? Sinzabyemera. Ubwo twicyo tubona Leta nitatugabanyiriza imisoro nk'uko tubyifuza, amasambu Leta zaziyatwara.
Iki kibazo abaturage bemeza ko kibarenze, bavuga ko batazi n'uwagikemura. Inzego z'ibanze bazisunze zibabwira ko imisoro isigaye yishyurwa mu kigo kishinzwe kwakira imisoro n'amahoro. Gusa abayobozi b'iki kigo bagira inama abaturage batishoboye uko babyifatamo. Uyu ni Komiseri Gakwerere Jean Marie Vianney ushinzwe imisoro n'amahoro yajyaga itangirwa mu turere.
Nimba umuntu yisanze ari mu mbago z'umujyi ariko adafite ubushobozi bwo kubana n'uwo mujyi, yegera inama njyanama ayandikire ayisobanurire inama njyanama ibyigeho, nibona koko ari wa muntu wo gufashwa ibe yamukuriraho umusoro.
Naho ngaho mu Bugesera navuga ngo ni umudugudu wose, ntabwo bavuga ngo ni umuturage umwe uzajya gusaba uruhushya, ni bose. Ese uwo mudugudu wose cyangwa se uwo murenge wose uzajya gusaba inama njyanama byigeho?
Twebwe nka Rwanda Revenue Authority tuzishyuza tutarebye ngo umuntu ni umukire cyangwa ni umukene, kuko inama njyanama niyo izavuga ngo kanaka ntabwo yishoboye, nimureke gukomeza kumwishyuza. Ariko kugeza ubu ngubu nimba ahantu hagomba gusoreshwa nka Rwanda Revenue Authority tuzasoresha ku bipimo njyanama izaba yagaragaje, noneho duhagarikwe nuko njyanama ivuze uti umuntu ntago arebwa no gusora.
Amategeko agenga iby'imiturire mu Rwanda avuga ko ahantu hagenewe umujyi hagezwe ibikorwa remezo, aho hantu hakubakwa amazu yo guturwamo abagendanye n'igishushanyo mbonera cy'uwo mujyi, kubundi hadahingwa. Kuba abaturage bareka amasambu yabo ngo nuko basatiriwe n'umujyi nabo ntibabikozwa. Ariko Komiseri w'imisoro Gakwerere Jean Marie Vianney agira inama abaturage ukuntu babyifatamo.
Politike y'imiturire nayo hari ikivuga ku bantu bafite amasambu mu mujyi, kuko irimba leta yemeje ko hano hagomba kuba umujyi, ntabwo hagombye kuguma amasambu yo guhinga no korora byagombye kujya mu nkengero z'umujyi. Ibyo rero dufatanyije na Rwanda Housing Authority tuzagerageza kubisobanura abaturage bafite bagifite amasambu mu mbago z'umujyi, harimo kubagira inama kubayenda bayagurisha ababasha kubaka bakubaka bikagera n'igishushanyo mbonera cy'umujyi waho hantu, cyangwa baba bafite ubushobozi nabo bakabyikorera ubwabo. Nimba abona nta bushobozi ahagurage kugurisha handi ho kugira.
Ikibazo cyo gusonera abaturage imisoro mu gihe bigaragaye ko batishoboye ubusanzwe gikemurwa n'inama njyanama ibisabwe n'umuturage runaka. Inama njyanama niyo itanga icyemezo cy'uko umuturage atishoboye akabona gusonerwa umusoro. Mu murenge wa Nyamata ababyifuza ni benshi, cyane cyane abakiyafite amasambu, bakaba barabwijwe rya Amerika ko no kuba batakambira inama njyanama ngo ibasonere babona ko bitazashoboka, kuko bashyizwe mu byiciro by'ubudehe by'abantu bifashije. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Nyamata mu karere ka Bugesera.
Tuve mu Rwanda tuze mu Burundi, aho ejo kwa kane president w'Uburundi Pierre Nkurunziza yarahiye mu mabanga yo kuyobora Uburundi mu kindi kiringo cy'imyaka 5. Nivyegera vyiwe bibiri bararahiye nabo nyene mu mabanga yabo mashasha ejo kwa kane. Abakurikiranira hafi politike y'Uburundi bakiriye ku buryo butandukanye irahira rya president Pierre Nkurunziza. Ndorimana Semana n'umuhinga agira ubushakashatsi mu bya politike yo mu karere k'ibiyaga binini. Kuri mikro ya mugenzi wacu Etienne Karekezi atangura avuga ukugene yabonye ibirori vyo kurahira vya president Pierre Nkurunziza.
Uriya muhango twarubonyemo ibintu bibiri. Icya mbere ni icyizere cy'uko nyuma yirahira mu by'ukuri tukurikije n'ibyakurikiye umuhango aho yahise ashyiraho abamwungirije, turasanga ko bitanga icyizere cy'uko ibibazo bikomeye Uburundi bwari burimo mu minsi iza rwose bigiye gushakirwa umuti byihuse. Icya kabiri twabonyemo nuko harimo ikibazo cy'impungenge z'umutekano. Iyo bigeze naho perezida agira impungenge z'umutekano we, kubera ko twari dusanzwe tuzi ko irahira rizaba kuri 2026, ndetse irirahira twibukije abarikurikiranye nuko abageze mu nteko bose batumiwe mu gitondo kuri uyu wa kane, bisobanuye rero ko harimo impungenge z'umutekano.
Muvuze ku batumiwe mu muhango wabaye ejo ku wa kane bwana Semana Ndorimana, abakurikiranye byabereye mu Kigobe mu nteko ishinga amategeko, nta mwambasaderi w'igihugu cy'amahanga, nta muprezida w'igihugu cy'amahanga babonye witabiriye uwo muhango. Kubura kw'abanyamahanga bo mu rwego rwo hejuru mubibona mu kimegwe?
Ibyo nta kibazo biteye mu by'ukuri, ndetse abantu birinde kubigiraho n'ikibazo, kuko abakurikirana politike bose bazi ko ibyo ngibyo mu by'ukuri ari ibibazo bikemuka nyuma y'igihe gitoya. Mu by'ukuri kuba batahageze barindire mu minsi mikeya ntabwo biri bubuze ko Uburundi bukomeza gukorana n'ibyo bihugu. nige bige bibaho mu gikuri kuberako batumiye mu gitondo urumva abenshi ntabwo bari biteguye ntabwo babateguje kuba basobora kwitabira kugira ngo tumenye abagombaga kuza n'abatagombaga kuza ariko nkuko bijya bigenda no kuba president bakoze za kudeta bakica ndetse nabo basimbuye nyuma y'igihe gito usanga bafitanye imishyikirano myiza n'imigenderanire myiza n'ibihugu ibyo ngibyo by'amahanga.
Mukomoje ku kibazo cy'umutekano uri mu Burundi, Bwana Semana Ndorimana, mu ijambo Perezida Nkurunziza yatangarije Abarundi ayobora, ubutumwa bwihariye mwakuye muri iriya jambo mwagira muti nk'uko mubivuze ko bishobora kuba ari inzira nshya Uburundi butangiye, n'ubuhe mwatubwira?
Abantu bose bakurikirana politiki y'u Burundi ndetse na n'abarundi ubwabo, hari impungenge zikomeye cyane ko ibintu by'u Burundi bishobora gufata isura y'amoko, ndetse hari n'amadiskuru amwe perezida yagiye avuga mbere ibibazo bigitangira yendaga gusa naho aganisha aho ngaho, ariko hari ijambo yavuze mu by'ukuri yavuze ati azakomeza kurwanya ibitekerezo byose bishobora kuganisha kuri jenoside. Iryo rero ni ijambo rikomeye cyane, twabonye ko byanze bikunze nimba perezida abihagurukiye akima amatwi abantu bose bashobora kwitwaza ubutagondwa akabona ko umutekano w'u Burundi awukesha abarundi bari hamwe atawukesha intagondwa, bizaba ari byiza. Ikindi mu by'ukuri perezida Nkurunziza nk'uko yabivuze muri diskuru ye n'aba perezida w'abarundi bose nk'uko yabitangaje, ndakwizeza ko amahoro atari butinde kugaruka mu gihugu cy'u Burundi.
Mugasanga se musesenguye musanga ayo magambo ubwo butumwa bumara impungenge z'abatavuga rwa Nkurunziza na perezida Nkurunziza bigatuma bitabira ibiganiro byabahuza na perezida warahiye?
Byanze bikunze rwose niko biri bugende, kuko ndetse n'abamurwanya mwabonye ko bamwe batangiye nka gatorwa yatangiranye n'abamurwanya, ndetse hari n'amagambo yagiye atangaza asa naho ashyigikiye kudeta, ariko ubu ngubu ni umwe mu beneye kujya muri iyo leta. Aba bandi rero basigaye batari bayoboka kugira ngo binjire muri bajye muri leta, uri buhabwe amahirwe mu by'ukuri yo kubona umwanya muri leta. Ndakubwiza ukuri ko abenshi bari bwinjire muri leta ya Nkurunziza, cyane cyane ko yanabijeje ko ingingo y'ijana na 29 y'itegeko nshinga ari bugerageze kuyihindura kugira ngo abashe guha amahirwe abamurwanya yo kwinjira muri leta. Nkasanga ko byanze bikunze ibibazo biraza gukemuka.
Mu Burundi kandi abantu babiri nibo bahitanywe n'amasasu yumvikanye mu ijoro ryo kuwa gatatu rishyira ejo ku munsi wa kane muri commune za Kanyosha na Musaga. Mu gipolisi bavuga ko hari umunyagihugu yakomeretse, abantu babiri nabo bagirizwa kuba inkozi z'ikibi bakaba barafashwe. Fidelite Ishatse niyo nkuru adushikiriza.
Icyo kiziga cyatoye ku Musaga cyari muri quartier ya Kinanira ya mbere kujya kabiri mu kayira k'ikirundi kaja muri Scam. Abamenye uyo muntu yishwe bavuga ko yari umusirikare. Emmanuel Ntahombasigiye ni mukuru wa quartier Kinanira.
Pa mu gitondo isaha 12 z'agatondo hariho umuntu yaje kumbyura ambwira yuko ari kiziga cy'umuntu kiri ngaha, nca ndaza nshetse ngaha rero niho nasanga abantu bamaze kuhashika. Uwo muntu turagaragura muga nta wamumenye muri uwo mwanya, tugiye kumenya ko ari umusirikare mu nyuma hamaze kuza abantu benshi. Umusirikare wo muri Scam batubwiye yuko bamutazira Mbotso yakorera muri Kabururi, ariko muganga aha yari yaje muri misiyo.
Kubwa Emmanuel Ntahombasigiye ngo uyo muntu bihweje uko basanze ameze biragaragara ko bamwiciye mu ico kibanza nyene.
Basi baje kumwica ngaho ivyo nabonye bamuzanye bamuboshe, mugabo bamwiciye ngaho twabonye uko bamurashe hanyuma rusorora nogora hasi aho bamurasi. Rero twebwe kuri ibi n'ibintu by'agatangaza cyane.
Mu gihe Musaga ari imwe mu makomine ya Bujumbura yama ariko yumvikanamwo inkoho kandi igipolisi kidasiba kuhasaka, umukuru wa quartier Kinanira ya mbere avuga ko abarasa muri iyo komine atarabaho.
Twebwe ico twibaza n'uyu munsi bariko barasaka, turiko turavugana ngaha muri quartier bariko barasaka, urumva twaguye mu gahundwe kuko twebwe ngaha aye ntabigwanisha mu isanzwe dufise. Uko twe twumva mwijoro barasa ariko aha mu mihani wacu nta kigwanisho twe tubona kiriho. Twibaza ko ari abantu bava handi baza kudusigura ubwa ngaha.
Uyu musirikare yatoba ikiziga twavuye tumenya ko yari gisongereza igifite ipete rya major aho izina ryiwe akaba ari niyo nizigiye Philbert. Twaronde umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Gaspard Baratuza atubwira ko atavyo aratohoza ngo kuko yari mu birori byo kwimika umukuru w'igihugu. Ikindi kiziga chatuwe mukanyosha iruhande y'ikiraro cy'uruzi kanyosha. Iruhande yaho hari kirundiro cy'abapolisi kibabagira umwenge Bujumbura. Cari kiziga gifukishijwe ihema. Abapolisi ntibadukundiye ho tugifukura ngo tukirabe. Amakuru dukura ku muvugizi w'igipolisi Pia Nkurikiye avuga ko yari yapfuye yari mu gitero abagizi ba nayo bari bakoze mu ijoro ry'uwa gatatu ishiri wa kane kw'ico kirindo c'igipolisi ngo maze abapolisi bahavuye bivuna uyo nawe abona guhitana n'amasasu arapfa. Umuvugizi w'igipolisi amenyesha kandi ko muri ico gitero umunyagihugu umwe yakomeretse ngo nayo abantu babiri bari mu bakoze ico gitero ngo bamaze gufatwa. I Bujumbura, Fidelite Ishatse ku bw'ijwi rya Amerika.
Juti mwese muduteza matwi mukanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri isaha yamara imbere yaho reka mugenzi wacu Aloyis Bigirimana twibutse bice bikuru bikuru bya bigize amakuru yadushikirije. Aloyis,
ugihugu cha Misiri umugwi ukorana na Eta Islamike wigambye ko ariwe wagavye igitero cha bombe hanze y'inzu ya leta irinzwe cyane I Cairo kuri wa kane mu gitondo. Ico gitero cy'abagwanyi cyakomerekemwo abantu baharugwa muri mirongo. Umenyesha makuru wo mu gihugu cha Sudani yo mu manuko Peter Moi yishwe arashwe iminsi itatu inyuma yaho Perezida Salva Kiir agabishije kwica abamenyesha makuru mu majambo yiwe avuga ko bagwanya igihugu. Mu gihugu cha Cameroon cashize hamwe abasirikare 500 bo mu ngabo zazobereye mu kugwanira mu mazi mu kiyaga Chad. Abo basirikare nabo guhagarika ibitero vyongera vy'umugwi w'iterabwoba wa Boko Haram. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Jimmy Carter yahoze atwara Leta Zunze Ubumwe za Amerika amenyesha ko agwaye kanseri ko kandi ko iyo kansere yamaze gukwiragira mu bice bitandukanye byo mu bwonko. Ivyo Perezida Jimmy Carter yabimenyesheje mu kiganiro yahaye amenyesha makuru ku kigo ci Atlanta muri leta ya Georgia citiriwe izina Carter. Leta ya Thailand iriko irasaba ca gipolisi ca Interpol mpuzamakungu ngo kifashe kurondera abikekwa muri ca gitero ca bombe cabira mu gisagara ca Bangkok kuri wa mbere uheze. Umuvugizi w'igipolisi ca Thailand amenyesha ko ico gitero categuwe n'abantu bashika 10 barimwo n'abanyamahanga. Mu Burayi, igihugu cha Macedonia catangaje jo kuwa kane ko gishizeho amategeko nk'ay'igihugu kiri mu ntambara kandi ko kigiye kurungika abasirikare kurubibe ico gihugu gihana n'Ubugiriki. Abasirikare bo kuzibira impunzi zinyambukira zinjira mu gihugu zitagira ivyangombwa. Sekretera jejwe kwivuna abansi muri Amerika Ash Carter yamenyesheje kuri wa kane k'igihugu cha Turkiya gikwiye gushira inguvu cyane mu kugwanya umuhari wa leta ya Islamike no kugenzura imbibe zacu. Carter yavuze ko Turkiya cemeye kuja hamwe n'ingabo za leta z'umwe za Amerika mu kugaba ibitero by'indege ku bagwanyi b'umuhari wa leta ya Islamike, ariko ngo ico ni kintu kimwe mu bindi gishobora gukora. Ati tugomba ko Turkiya cifatanya n'abasirikare mvamakungu kandi kikaja mu mugwi w'ibihugu vyamamaje kugwanya abo bagwanyi bakarushiriza kugenzura imbibe zose gihana na Syria na Iraq.
Njuti mwese mkunda radizi widi Ameriki bigani yovja kuri isa hatu kwa itikuwa wategulia bigaru kienga. Ngako ze kututega matkwi mukanyi bigani yovja achu bidabandanyi ni mutangu.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Ndabaramukije mwese muri kumurakurikira iradio Ijwi rya Amerika. Uyu numwanya wo kurikira ikiganiro muri isanga. Ku munsi wa kane kwigenekerezo rya 2020 z'ukwezi kw'umunani umwaka w'2025, Perezida Nkurunziza yararahiye mu mabanga yo kurongora Burundi indi myaka 5. Muri ikiganiro muri isanga turumviriza ico bamwe n'abandi biyumvira kuri urwo rubanza. Turafise kandi n'abatumire badufasha gukiremesha.
Koma dutumiye mukaduha ijambo kandi ubwa mbere ivyo birekana yuko iradiyo yacu yanyu yuko iha ijambo bose. Rero jewe ndi umuyobozi wa Ministere Afrique de Compassionmake
mu Kirundi bacita ngo iki
ikorwa kinyafurika z'impuhwe, ishirahamwe ry'ibikorwa kinyafurika z'impuhwe. Nkaba ndi mu mashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike, ndetse ishyirahamwe ryafashije iby'amatora haba mu kuyacungera haba no mu kwigisha abarundi ingene bazokwitaba amatora. Rero tukaba twari twatewe iteka ryo gutumirwa muri urubanza rwo kurahira kwa perezida wa repubulika.
Ego, ndakubaze mbega ubwo rubanza rwo gutumirwa mu birori kwa perezida wa repubulika by'uno munsi rwa rubanza rukomeye cyane, ubwo rubanza warutumiwemo ryari?
Ubwa mbere rwa rubanza rukomeye cyane turazi integuro ingene byari biteguye, ingene abantu bazitavye bari benshi cyane, uraze protocole ingene yagiteguye neza.
Urabona
ko byari bikome.
Narinda gusabye narinda kubajije wewe ryari barugutumiyemo?
Gutumirwa twebwe twamenyeshejwe mu gatondo kare cyane, batubayira ko two kwitaba urubanza mu kigobe go kurahira kwa perezida. Tuje kubera tutaharanira ibyicaro bya politike twazitaze duhanirayo n'abandi benshi bari mu mashyirahamwe nk'aya, duhanirayo n'abaserukira n'ibihugu byabo n'amashyirahamwe, duhanirayo n'abanyamigambwe n'abarongoye amashengero, inzego z'igihugu zose, abatumire benshi. Hanyuma turanezerwa, turabona ko byagenze neza. Ahanini twebwe twabimenye kare mu gatondo mu masizeri.
None mu bantu bakomakomeye nk'abantu baserukira ibihugu byabo bari baje bari bashitse bari batumiwe ni nk'abande?
Twebwe twabonyemo abatari hake, abo twabonye abaserukira ibihugu by'Uburusiya, Ubushinwa, twabonye n'abandi bambasaderi benshi cyane, hari abazungu benshi cyane. Twabonye nk'uwaserukiye na perezida wa Afurika y'Epfo yanayishimiye. Twabonye abantu benshi cyane, inzego z'igihugu, abaserukira intwazangabo. Twabonye vrema yuko byari n'abantu bo mu madomene yose.
Nagira ndakubaze nk'abaserukira ibihugu byabo wababonye, nk'userukira tuvuga igihugu c'Ububiligi, nk'userukira igihugu ca Leta Zunze za Amerika, nk'userukira Ubufaransa, nk'userukira ibyo bihugu bikomakomeye boba bari baje.
Je naringira nakwidondoye nakubariye uwo ndiwe je ko ndi umureprezanta wa Ministere Afrique de Compassion, ishyirahamwe ridahanira ibyicaro vya politike. Rero kuvuga ko nabonye cyangwa ko nababonye, hariho abajijwe protokole, hariho ababitunganije ico kibazo, mbona umenga je congora ko nocishura kubera sinomenya abaje abona babonye, kuko twarababona mu biganiro vya seni, mu biganiro vy'amatora twarababona cyane, abo turabazi cyane. Mugabo sino twabonye abantu b'abazungu benshi cyane, ngira ngo umunyamakuru wanyu aranababwira bari benshi cyane, abanyaburaya, abazungu. Rero urabona gutandukanya tu n'umubirigi, n'umunyamerika, n'umwongereza biragoye. Mugabo ico tuzi cyose twebwe twahababonye ari benshi cyane, abafitira ibihugu byabo hafi na hafi cyangwa kure, abo twababonye. Mugabo ushaka isobanuro itomoye mwobaza abajejwe no kubitunganya b'abanyamigambi cyangwa b'abanyewe cyangwa muri leta bo babiteguye. Ariko jewe nagira ndakwishure nk'umutumire atabiteguye kandi atari muri politiki.
None Pascal, Perezida Nkurunziza mu bikuru yavuze muri uno munsi mu byo yashikirije yavuze, ibiki wumva byagukoze ko wega Pascal?
Jewe by'ukuri nk'umuntu w'Imana, nk'umuntu asenga Imana, hari ikintu cyankoze ko cyane. avuze ati intsinzi ni y'abarundi bose ni y'abadutoye n'abatadutoye utsinzwe ntibatsindaho batsinde nawe akabase barundi akanavuga yuko azotwarira bose ico cyanankoze ko ikindi naco ni ibintu bona abarundi bari bashashaye ibintu byirwa biraba by'abantu bicwa biratubabaza cyane inkozi ziravuga avuga ati twihaye amezi abiri ko byoba byarangiye kino kintu cyankoze ko cyane nta kinezerewe cyane kuko twari dukeneye ko turuhuka abanyagisagara murazi ngene babayeho murazi ko hariho benshi usanga banidandariza utwabo barakeneye ko bakora atankoho atakwicwa ikindi naco ni ibi byo gutera kamo ababene wacu bahunze avuga ati ni mutahe twubake igihugu ni chatwese ndetse hariho n'ikindi cyanshimishije cyane gose aho yanabwiye abanyamigambwe ko bokina iza politike zabo bakabikina ariko kandi ntibakinire no ku buzima bw'umurundi cyananezereje cyane ikindi naco yateye akamo ni mu mashyirahamwe y'iwacu ntiyatwibagiye natwe avuze ati yabona ahubwo ati birakwiye yuko mwokwisunga ibyo mwasezeranye na leta ntimutsinde bijya bintu byo gucanishamo abantu nk'ibi byabaye nk'aya manifestation icyo kandi cyananegereje cyane hariho ikindi naco cyanshimishije kandi cyanankoze no ku mutima n'ibi bintu ni jambo aguma agenda asubiramo cyane avuga ku Imana ariyo itunga abantu iziga mu Burundi iziga mishengero no kuvuga ibintu byose yanahanura abantu kandi agatavuga icimana naco ico ibivuga ko ikindi naco natwembe turabanyimpuhwe dukorana n'amashengero n'abanyagihugu ni wa mugambi wo kuvuza abantu kuvuza abana ku buntu abavyeyi bakavyara no ku buntu no kwigisha abana ku buntu yagisubiyemo ico kandi kiranezereza cyane icyanyuma yacyavuga yuko niyamara kuzoshyiraho leta yuko ngo hari ibintu bitatu byihutirwa mbere twebwe twari dushashaye cyane icya mbere yatubariye ko ari ikijyanye n'amahoro n'umutekano ikindi yavuze ko ari intwaro ibereye donc intwaro kuri bose n'icya gatatu naco n'iterambere no kuvuga ikintu kijyanye na ekonomi ibyo ni ibintu twebwe twari dushashaye cyane avuze amahoro umutekano intwaro ibereye ubutunzi turumva ko yadukoze ko cyane nk'abarundi twari dukeneye ko haba ijambo nkamwe n'iryo
ni ijambo numva umenga ryari ritekanye kandi riremesha ririko riravuga ubutunzi rikavuga amahoro cyane cyane ko ubona nayo mahoro twari tuyakeneye cyane cyane ko nubwo butunzi twari tubukeneye.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi d'Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,576 na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,530. Radio Ijwi d'Amerika, Radio Yanyu.
Nagira ku murongo wa telefone mbaze umushinga ntahe nditije arongoye iprona ariko itemewe na leta sinzi ko turi ku murongo.
Ibyo ndabumva.
Mwiriwe neza umushinga ntahe nditije.
Mwiriwe neza.
Uno munsi habaye ibirori byo kwimika President Nkurunziza mwari mwabitumiwe mwo.
Kandi natumiwe mwo nagacunze.
Ego none ni kumwere kimutari kugenda ga mushinga 98
egera ko ya makara pe bishobora ntaraba ibyabyo ngo tubyemere
ni kumwere kimutabyemere ariko president Nkurunziza ya yimitswe kandi asa naho ninzego zose ziriko ziraja mu kibanza mwebwe mubiona gute
bwa mbere ho twebwe ya dutanga cha dutangaje gusha nuko na ikintu kitari bwagere ko iyo misanzu yorahiye itariki 26 zo kwezi
yego
hari ndaya ya bihinduye kandi protokole ya leta yo yari yabwiye bose ko ari itariki 26 ari hazo kwezi ari hazo rahira uko cyaje mu bibiri bashingiro nka ya bihindu cha bitumye rero abihinduza cha tuyihinduka nibo bakize ngo twege igitangaje nuko kibabaje cyane cyane nuko Perezida Nkurunziza inzira yafashe bose basemera guhunyanga amasomo ya Arusha yonyanga ibirirwa shingiro yo kwanga yuko aje inama n'ingingo n'abandi bose barundi bega n'amatora abanyamigambwe n'abandi ibyo yayihakanye kandi akabandanya agira ati jewe nafashe ingingo ntumbe ko jewe twarabyanga bikunda nibyo bibaje cyane cyane by'abandanije rero agira jere ku bwacu nta rukija n'inzira idashika nta mahoro nta mutekano byazaniye abarundi nibyo yabaje nibyo biteye amakenga mwabonye mbere yuko n'abantu batabitabye ngena abandi ngahibuje abonye yuko n'ubwa mbere umukuru ibyo arahira amabarabara yose yuga yakamodoka iva muri karitsiye kuba kubangira kuva mu gitondo n'ubundere baracagiriye amabarabara ukamenya iri gucatewe batugenderwa n'amakandi biba yari yunduga jumebere gucatewe mu rwanda biro byerekana yuko nabo nyina karemwe nabo yuko kiretse aba bashirikiye ubyabo ngaha mu Burundi bo muri aka karere ba Kenya n'abarusiya n'abashinwa n'ubushinwa abandi babyitabye ku buryo ubona yuko ikintu cagizwe nk'akanywa ababo bihishije kuko babona yuko bidakurikije amategeko nk'uko byamigena mu bindi bihugu
oyangira
kubyimenyesha byerekana yuko tuzaje mu kaga
kubyitabangira babyitabye ariko ngira nk'abaseruka ibihugu byabo babyitabye bari kumbure abatabiserukiye ku rwego kumbure go hejuru
ya none nitwandi twababonye none ko igandi bantu bari baratumira ko batumira none ko ibyo protocol ya kibuze ko ari itariki 26 igabaje abambasade naho babyemera bo bishije babyemera nti bayitera ku mukingo w'imbuzi y'umucuzi niho ubona yuko nyine ari ibintu bidashemeye bidakurikije bidakurikije ibyangombwa atubyo nkumuriza yifuza ko amahoro igihugu cyacu cyagomba amahoro n'umutekano kuri wese
none mwebwe mugiye kugira ikiga mushinga ntahe nditije mu magambwe y'ipro na naho utemewe na leta ariko twarabonye yuko mu matora usa n'uwari waronse amajwi atari make mugiye kugira iki
ajya majwi nayo baduhaye nayo duhaje ahubwo tuvuga ibyo batayihaye basindi mu nzu mu gice ko sindimwo gasero yabayicegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu ibyo tuzerekana yuko intumbero yo guhonyanga ibyirwa shingiro n'amasere ya Arusha ari yo yashyizwe imbere ibyo rero cyabo ibyo humuriza atagomba kutabona intumbero no kuri tete y'ubwoba n'ubiryo mupati yari karabwiye mu mpasere karavuga ngo amajambo y'ihumure Perezida Nkurunziza yavuga kimwe akavuga n'igihusha amaze kuvuga yuko abantu batunze ibyo bintu batemera ibyavuye matora ngo bazaba biteze imana bazaba barwanya imana ngo bazohera nk'ifu y'imijira ibyo bintu byumvirije umukuru w'igihugu ku munsi arahira umva byohumuriza umuntu gute byose tuze mu gihugu gute n'ibintu byavuze biteye ubwoba cyane biteye agahinda byerekana ko mu gitondo abantu badufisha ku buhumbu kandi ubu byatangiwe n'ahavuga ati ngo ibi n'ibi n'ibi ngo barekeze ingwano uwumvirije imivugo yiwe ni ukugabisha ni ukuvuga ati mwebwe aricyo buze kwereka ejo mu gitondo icyo tugiye gukora twebwe ngo wari kubimbajije ni uko twebwe tuzobana yadusemere dusaba amakungu dusaba yindi migambi tukabaremo na leta dusaba amashyirahamwe atari mu za politiki y'uko ibintu byo by'igikene n'ibintu by'ubuhanga biri bashingiro guhonyanga amasomo ya Arusha gushyira imbere igikene uruvu ubwicanyi guhohotera kiremwa muntu kutumviriza ibyo bizana ituze mu bihugu ibyo baki gihugu cyo gubare twebwe tunigana kugira ngo ibyo bintu bihagarare
ego cyane mu mwanya turabaza abanyagihugu abandi banyagihugu ico bariko baravyumvira ko kandi ngirana iyo ntumbero y'ikiganiro ndi kumwe rero hano muri studio n'umupfasoni Oriane Tangishaka yagira dusomere bimwe bimwe mu byo abanditsi bacisha kungurukana bumenyi bariko barandika Oriane
Urakoze cyane Alphonse bamwe mu banyonyi bacu bariko baratwandikira muri aka kanya batari bake ari benshi cyane uwitwa Amede avuze ati nta kundi twa barundi tubifata uko tubifata uko twe dushaka amahoro gusa. Uwitwa Amiso nawe avuga ati erega iyi bintu bigukomeranye nta kundi uri bubugenze, ati ariko nanje nkibaza nti mbe umushinga nahe nyangoma azorahira koko. Ati ho habagiye bazovyakira bate? Ati ewe Burundi bwacu uriko urakinagizwa n'abanyepolitike bamazina gusa, atariko Imana irishura. Uwitwa Patrick bavuga ati birababaje kubona abantu birigwa barapfa kubera ubutegetsi. Uwitwa Teofira bavuga ati yamaze kumenya amabanga ya ko yandiko bandika rimwe na rimwe
bibabyoroshe.
Ego uwitwa Nkundi Alexi wavuga ati birababaje cyane, ati iyo ni demokrasi cyangwa ni diktatire? Ati mana erinda Burundi. Uwitwa Fabien ibaza ko Fabien wewe tumufise no kuri telefone, we yavuze ati ibiriko birababaje, reka twumve mu majambo yiwe icyo yashatse kuvuga.
Aho nashatse kuvuga yuko ibintu byose umuntu ashobora kwikingira. Urabona hari hagize iminsi umutekano muke, ukwicwa kw'abantu batandukanye, abegereye ubutegetsi n'abategereye ubutegetsi, kandi abenshi baguma bavuga bati tariki ya 26 ituyene kandi ntabyo bameze neza bihwazaguma bisirikira mu bantu. Aho rero umuntu ashobora gukenyura, unovuga ko ari nk'umukenyuro yagize kugira ngo ntagire n'umuntu n'umwe yigera amenya icyabaye. Niba abari bateguye imitego cyangwa abari bateguye ibintu bibi ashobora kubisimba. Ariko kubw'ibyo rero igikuru si kuvuga ngo nikwisima no kugirane, nuko ituze ryo bantu rikaboneka mu gihugu, umuntu akitegembya atagira ubwoba, atavuga ngo ninavuga iki ngo bahagabanye ngo bace banyica. Icyo nicyo cyagomba kuba. Ama ibyo nabyo by'ukurahira, ukurahira koko ama barahiye bakavuga amajambo aya nariya aya meze neza, mugabo kujya mu ngiro ahanini burya abanyagihugu twebwe neza tuba dushaka. Kuko kenshi barakunda kuvuga ibintu byinshi byiza biduhumuriza, amahoro n'umutekano, iterambere rirama, kwidegembya, ariko kenshi umenga ibyama bijya mu ngiro. Sinzi rero iyo biherera.
Wewe rero wifuza Pascal, wewe rero wifuza yuko ibyo yavuze by'amahoro, by'ubutunzi, by'umutekano byoheza bikaja mu nzira. Icyo ni cyumviro ciza cyane utanze. Ariko nagira nsabe Oriana asubira garuke ku murongo wa
Ego. Hariho uwitwa Desire barabandanye kutwandikira. Uwitwa Desire yanditse ati nukuri ariko vyabaye no munsi vyagenze neza cyane, ati kuko twari tubirindiriye, ati nibaza ko kwayi kubw'imvo z'umutekano kandi nta kibazo biteye, atahubwo yagize neza cyane. Urumva ko hariho bamwe bashimye ibyabaye no munsi, naho bamwe bavuga ko vyabaye giturumbuka.
Yego, abahari aba n'abatumirengera ngo bariko baravyumva, abo ni bo bonyine bari banditse ntabandi.
Hari uwitwa Blessing yavuze ati mwihangane n'ubundi ntimwari mu burahizi, kandi ubwo hari impamvu, ni ukuvuga ko hari impamvu z'uko umukuru w'igihugu yarahiye benshi batari babizi. Fabio bavuze ati ndashimiye ahubwo mukanya muduhe ijambo. Fabio nawe nyine nibaza ko tuza kumuha ijambo. Abe yavuze ati vyabaye neza, ni ukuvuga ko bamwe batari bake nabo nyine babona yuko kumbure ku mvo z'umutekano, babona yuko byagenze neza, yuko umukuru w'igihugu yashoboye kurahira bikagenda neza ata umutekano udahungabanye.
Reka tubaze babatumire bacu ico babyiyumvira.
Hebu ya bwose waturarika yerezwa ruduhamagari
none je ni ruto
iwe je twebwe ko roho umugambwe wawe uza izo teze imbere no gusambura igihugu cyatwibarutse
ukabutangwiza kutumvira inzego zirongo uyu mugambwe cusubiza nikata yacu
nayo ndaguha
hanyuma tumenye kuri mu mutu tavuga rumwe
uti
mbe kumwe ngo mwateka karanga muti bakumugambwe wacu
eh none karanga muti mushaka ko tugira no guturi igihugu tuzotora mba tutavuga rumwe ntibagumara barundi tegereza gusangira n'uburamo
haje bo baramwanje bose nababyarange nta numwe dusangiye umugambwe
eh
kandi ibi bigwanisha ushaka tubimarisha imiryango yacu
yasaza ubugaho
ubinyungu yawe
maduhere
ahubwo ubutura bonyu
n'asimuhariye
Gwaruka gu Burundi ikisigaye cyo gusambura igihugu cyatwibarutse twirinde basesa nkuyoze badukwegera mu biducanishamwo ahubwo dutere intambwe imbere mu gutegura amatora y'inzego zizoduteza imbere
Akonaka ba mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishira hamwe search for common ground mu Burundi
Konagira ngaruke kuri Nduwimana Emme Pascal wumvise ibyo abanyagihugu biyumvira kuri iryo bahera ry'umukuru w'igihugu nagira ugira ico bivuze ko
Ego cyane je byo kuri murazi ko twaravuganye kenshi cyane twaragarutse no ku bintu byinshi cyane mwega ubunyeje maze misiti ko ndagenda hano mu gisagara tukayaga n'abantu ubu nta kindi kintu banishakira umuntu abazana mu ibintu birebire byo kubagora by'intambara byabarambiye ubunye barakene yuko uko kurahira kwiwe rero umuntu ubadandaza uturengarenga udutomati atudandaza kataha neza atantambara atangwano ataki nayo ibijyanye n'ibyo bintu bamwe bavuga ngo nibatumiwe amatora ntiyabaye n'iyagize n'iki ngomba ndababyiza ukuri yuko by'ukuri ga Alphonse uja hanyi Bujumbura kaza no mu zindi ntara by'ukuri ayo majamba mwamwe asigaye yararambiye abarundi n'umuntu avuze ibyo bintu menga nta kibanza afise nagira mvaze nka Charles by'ukuri yaza kuza akaraba ngo mu kigobe akaraba gwasa byari kumwe ingene yaranezerewe bikaragumbirana na president amufelicita bagahagarara ni ruhande bakagwana munda byahaye abantu umyizero by'ukuri hariho amasa n'amakwiriye kubonekana agafasha abantu ubone nka nditije yoza basaha inguvu na babusokoza bakubaka bakaja muri parlement jonezezeze abantu by'ukuri rero twebwe turashimye ico tumusaba n'iki kimwe ko yarahiye kandi akaba yaratowe nta gukeka ntaki turifuza by'ukuri ko yofata ingingo ziberetane kandi imbere za naruhasha uyu murundi adikaracuruza aha mutu alimentation aha ku isoko mutuzembure twe mu matomati yiwe abantu bo mu ngagara inzu zabo bataki zipanze bo kumusaga bo mu kanyosha bo mu nyakabiga niki ubu barashomereye baragowe turabe ko byogenda neza turabe impunzi ko zohunguka zoza n'aya majamba zaracivuta abantu agasubiza inyuma abantu by'ukuri nagira sabe uyu muvyeyi wanje Charles Ndizitije turamukene murangaje
Emme Pascal
nakunda abana akunda barundi akunda isengera akunda iki gihugu
ayo
majamba aratubresa cyane
Emme Pascal cyane cyane ntubwire nditije cyane cyane bwira abariko barakwirikira iradijwe rya Amerika guko nditije n'umutumire nkawe ariko cyane cyane hari abavuga yuko nabo nyene batashimye ku bintu biri kuyagenda ku bintu byabaye guturumbuka abantu ko bari ko barahunga ukumva ko hari abantu nabo nyene badatekanye none abo babwiye ko wumva bariho
tukuri twesereka no kukuntu biri iyi nkohi vuze urahaha mukuru ababara rero jewe no basaba tukuri ko twofatana mu kandi ko twofasanya ubundi kintu kosaba hamwe twese nuko leta gomba shinge ko twoyisaba byihutigwa ikifata ikintu cy'umutekano igisira imbere cyane hanyuma kandi nanjye nkaca nsaba abarundi nabo kuko twoboka iyi leta itowe ntihagire ibintu byo kudadaza cyangwa byo gufata ibigwanisho inkoho n'ukuri yaba leta yaba twebwe turafashanya ngo aya mahoro aze rero twebwe turasabye na perezida wa repubulika na leta yiwe n'ukuri ikintu cya mbere
umutekano kugira ngo abahunze baze abanyagisagara bajyame amashengero asubire no gusengesha kumwe bya ibiri abapasteri bahunze batahe turakeneye kw'amashure atangura atamabombe atangoho ibi n'ukuri turabisabye leta kandi no ku barundi bene wacu b'abanyabujumbura no mu nzego zose kuko ni bya twese
ego cyane mushinga ntaye nditije nawe wumvise ibyo abandika ku kibuga ngurukana bumenyi bari ko baravuga wewe ibyo bivuga kwika imbere yuko dufata undi mu nywanye ari ku telefone
wumvije rero niko baravugwa birateye agahinda kuko bavuze bati perezida Nkurunziza mu mpisho kumvuza umutekano none umukuru w'igihugu arahiye atinya umutekano wiwe abandi bantu botekanya ugabo babahari mu bisanzwe umukuru w'igihugu yarahira yatsinze amatora kubera bamuyumva nk'umutekano ari wose urumva nico ni kimenyetso cerekana yuko nawe nataremye none twiza tukarema gute
ariko
kabiri novuga wumvirije abariko baravuga nta kundi ngo Imana ngo kwishura ngo Imana mana arinde Burundi abantu bapfa kubera ubutegetsi ari umwiheburo mu Barundi kandi Abarundi barihebuye kandi birumvikana kuko ibiriko biraba nta kazoza keza biriko biratwereka cyangwa biriko biratuzanira yavuze ngo ibintu ngo twinjire reka jewe sinsaba kwembega nditije cyangwa saringuvu cyangwa gusokoza abaporona batinjiye hapfikitwe batureke baduha amahoro batware bose bavuga ati ejo utinjiye turakwica je ndi ku rutonde n'abandi rw'abantu bazokwicwa banyica bamburi kubera na mbwandi jewe sinemere ibyavuye matora none ibyo nimba abarundi bose bamwemera bamwizigiye jewe namfa amahoro andeke mbwa ntabwo ngo utinjiye ngo urapfa wumve ubwo butegetsi bugenda gute amasanamu ya Gwasada Perezida Nkurunziza
mwari kumwe
igihugu cy'ishakwa n'icyo n'amasanamu yezu na yuda mu kugura yezu yaramusomye ntiduhagendwere n'amasanamu reka basi turabe iyo bija batwara nibatware turabe ko batuzaniye amahoro bazana umutekano Gwasa amamingingo na Perezida Nkurunziza n'abandi nitwabona yuko batwarira bose twebwe nta ngorane jewe nzobaho ntariko tari umushingamateka na kare n'abaye imyaka nibwo umushingamateka n'abandi babeho uko abatwara si bose mugabo nibatwereke yuko bariko baza ritunze muri ubwicanyi buhagarare izo zino ziratangwa hirya no hino zihagarare hanyuma ubwo babuteke abantu hirya no hino abahunga bahunguke amaradi yakore bumvise ko n'amashyirahamwe yigenga n'abayigenga Imana yavuze ati yabahaye gasopo nawe nyene yuko abo bantu bagiye kujya amategeko kugira ngo ntibasubire kuryogora ku bintu bya politiki imvugo ya Perezida Nkurunziza yavuze yagabisha abantu cyane ku buryo atatuze atahumure yatubwiye na gatomye mu byo yavuze avuze yuko ndiwo mwitega atabiteze Imana kumengo ni bazopfa nk'ukundi nk'ifu y'iminjira nkumva ibyo bintu byo humuriza Abarundi gute ku munsi wa mbere ahiye
Ehene wahanure bamebana.
Yego.
Urabona mwatoranye mugabo gutunga ibigwanisho mu bifitiye ruhushe. Ndabinginze muze muhemukira igihugu cyacu. Ngo mubihindukirize kuba mwokingi.
Aya naje tuzohemukira.
Ndoroshima. Burya amategeko aremera nk'amabuye. Twebwe na polisi turagerageza n'ukuri. Kandi n'uyu rene wacu umusirikare. Ukuri gushika baracagendera ubuntu.
Uramuko.
Ahubwo urya mukuru wacu ari muri politiki. Naho nyine warukwiye kumuguza kudutuma ibintu bidashoboka kuko naho tuvukana ntidushobora kubimwemerera n'ubu waragarutse
murambo bari mu mugambwe barankeneye cyane ma tuzokuba hafi n'ubwire ikibazo
ntindira ndagutekera impanuro nawe wowe bikiye
reka nigi
urabona ko mwari mwaje mu Rwanda arakumubyeyi wanyu ahitanwe n'abagizi ba nabi
mve yasha
ndabasabye ntimukurikize amaraso murabona mu gihe cy'amatora ko mufise uruhara runini sinze numve muri mwebwe hari wagiritswe amaraso ya mwene wabo
yakumena umutwe
murabinyemereye
menye neza nawe birakuraba yewe
mutagondwa
Ako nakaba mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishira hamwe search for common ground mu Burundi
reka tubanze twitabe uno munywanya ariko arahamagara hanyuma ndakubaza guhera nk'ifu y'imijira ico kivuga president uri kumwe
ego turi kumwe
president nagira ngo shikirize icyumviro canke utanga intererano muri kikino kiganiro
ugiye mwakoze ku ijambo mu mpaye ubwa mbere aho ndarambira barundi ariko atwumviriza hanyuma nkabana kwifuza
ubanza kubaramutsa.
Yego bandanya duka kwijana.
Umunashobora kuyumvira ikibazo nti nikubera iki ibyo by'umukuru w'igihugu byasohoye itangazo ku munsi wa kabiri bimenyesha ko umukuru w'igihugu azahita tariki 2026 kwa gatatu w'indwiza. Ariko atani imitsi biri harengana agacarahira uno munsi kandi mu buryo butunguranye ni ibintu mashobora kwiyumvira ni igicyo bakinyegeje inyuma. Rero ibyo biteye amakenga gusa reka turindire ngo hari ibyo tuvuge umuvugizi w'umukuru w'igihugu ashobora kuza gusigurira abanyagihugu atubwiye ati igituma bavihutishije ni kubera izi mbosha nk'izi na ziriya reka twongere turindire.